murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri musa gatanu tariki 12 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2017. Dusamiranira Washington DC, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Abifuza rero kugira icyo bashikirije, ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangire kugira duce ijya nino icyo ibibazo turiko turavugana ko. Abifuza kutwandikira ku nimero zacu WhatsApp ni 2841991031. Ndasubiramo 2841 murambabarira 2841931. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese muratumiwe mu kiganiro muri isanga, ikiganiro cy'abakenyezi buri minsi ya gatanu. Leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku igenekezo rya 9 kwezi kwa gatanu mu Ruganda ko guhimiriza kuri icyo gikorwa urugamba rwarimwo abo bose bakora mu biro bijejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu, batangaje ko abatazobikora bazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yahagurukiye icyo kibazo, aho mu bihe biheze yatangaje ko aba bana ataho banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe, abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga, kubwiwe ngo ari byo bivyara amatati atari make mu miryango. Mbega abakenyezi basanzwe ari nabo bagira ingaruka zifatiye no guharikwa bavyibaza kwiki? Mbega ni iki kiriko kirakorwa mwishirwa mu ngiro y'iryo tegeko ririko rirategurwa canke ririko rirashirwa mu ngiro? Abatumire rero muri iki kiganiro ni Anatoli Ndayishimiye arongoye ishirahamwe Kafobe, nurunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi. Ndabaramukije nyakubahwa Anatoli Ndayishimiye. Turumva tufise ibibazo ku bijanye n'imirongo ya telefone. Twari twifuje kandi no gutumira Terence Ntahiraja, umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi, akaba ari nawe avugira ubushikiranganji buzoshira mu ngiro iryo tegeko. Ariko turacamurondera kumbure aracafatiriwe, sinzi ko ku murongo turaronka Anatoli, batubwiye yuko ataraboneka. Reka tube turamira mate gato itukirondera abo batumire.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Stadijwi ya Amerika mura tubabarira ntituriko turaronka abatumire bacu kubwo ingorane zo muhinga bw'ibyuma bya telefone twari twavuze uko leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi ni mu byavuye mu kiganiro cyo guhanahanya ibyumviro ku igenekezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatanu uruganda rwo guhimiriza kuri ico gikorwa rwahuje abajejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu cyose cy'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakaba yavuze yuko ababana ataho banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga kubyihirwa ari ibyo bibyara amatati atari make mu miryango seka tusabe turabe abanyagihugu kumbure nabo bagire icyo bagishikirije ko turacyari ko turarondira nabo ibyuma bya telefone biracyatugoye gatoye twari dufite abatumire babiri Anatoli Ndayishimiye arongoye ishyirahamwe Kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi kugira nk'abakenyezi bagire icyo babivuga ko twari twatumiye kandi n'umwunganirizi w'ubushyiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi akaba ari nawe avugira ubwo bushyiranganji ariko bose ntiturashobora kubaronka ariko turafise abanywanyi kuri telefone turafise Sabiyumva kuri telefone Sabiyumva mwiriwe
amahoro
yego me Sabiyumva mwumvise ikibazo turiko turavuga ko hari cyumviro canke ico mwamugomba gushikiriza
je ico nagira ndabivuge ko cyane kabisa burya Burundi icyo cyo cyari kujya imbere uravye ubuzima abanyagihugu babayemo jewe nk'ikintu cy'ambere no banza kuvuga no kubera tutarose umutumire nari kumubaza eje icyambere nuko ubu kabisa uravye uburundi ubuzima buzimbye tubayemo sico cy'ambere bo banza kwihutira ahubwo ico bo banza kwihutira icyambere cyo mu Burundi igitoro ntitugira agasukari isukari ikorerwa ngaha mu Burundi nyene ntituronka hama uravye ubuzima bw'igihugu muto muto abayemo cyane cyane ni wa ahagwa gusa rero je bico no nari kuvuga cyambere nuko kabisa mu Burundi uravye imibereho y'abantu ukuntu bari babayeho icyo sico umukuru w'igihugu cyambere yari kubanza gushira imbere ahubwo icyo bari gushira imbere cyane cyane kwari kubanza kwitaho uko abanyagihugu bo baho hamize nazo bakazoza kubigira mu nyuma eske none aba aku inzi imiryango mu Burundi yari sanzwe ibayeho nagira nari kubaza cyane neza ingene ko abayisilamu mu myemerere yabo nabo barekuriwe gushaka abagore bashika bane none urya barabona yuko uko ayo mategeko bazoyubahiriza murakoze mu kwijwi rya Amerika
ariko Sabiyumva ndakubaze kwico naco ne hari kibazo ibibazo by'ingo n'imiryango ari ibindi bibazo igihugu gitezwa kwitaho hari ingorane ziriho nico kibazo gikozwe naho n'ibindi biriho
ye icha kabisa ndumva ego byari byiza cyane babira baka mugabo kubinsiga gusi uko bo cyabayifata nk'itegeko ahubwo nuko bo banza bagategura abarundi bakababyanye nimurabe ingaruka zibi muba muri ko murabamwo mufate ingingo mwebwe nyene bakujya abavuga ati ni kuvyara ku rugero nuko umuntu wese bayihaye cyavuga ati jiwe ubuzima mbayemo jiwe ubuzima mbayemo mu muryango w'iwanje ndabona ko nzoshobora gutunga abana bangana uku akaba ariwe yabaje kwihapira kandi ari uko we nyene yabishatse n'andi bazoguma babivuga uko nyene amuganda twatazobyubahiriza abarundi
yego mereka twakire Emile nawe Emile muratwumva
ndabumva cyane
yego Emile muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndi mu gisagara cya Bujumbura nagomba guterera sinari hafi ya karadiyo sinzi ko hari umutumire
ntituramuronka twagize ibibazo bya telefone mu buhinga bw'ivyuma ariko turabandanya tumurondera turiko tubasaba mwebwe mugire icyo mushikiriza mu kurindira abatumire
yego rero nange intererano nange nangira ko ku cyo mwatangaje kuri Facebook ndabona iyo ngingo no kuri idashobora kugorana kujya mu ngiro kuko genda biravye nkuko nabyanditse mu Burundi n'ibyo amategeko atari make ratangajwe kenshi abafisi ingufu cyane mu gihe ariko aratangaza ku maradiyo ku mateleviziyo ariko ukarindira ko ayo mategeko yoshyirwa mu ngiro ukabibura ikibabaje rero yego n'iby'ukuri amategeko aratogwa kandi bisaba uburyo bwinshi ubujejwe kuwushyira mu ngiro ayo mategeko kenshi usanga umenga ntabikurikiranira hafi amategeko arashinga umenga niya nka yabyara muca ati ahanjye ndaranga igihe hasigaye aho mwungere ikibabaje rero gusumba nuko ayo mategeko iyo ariko nkabirya amategeko ntuzenyana ko abashikiranganji muri anunga abashikiranganji bariko bariga integuro y'itegeko hakoreshwa uburyo bwa leta kuri narije mu nama nshingamateka hakoreshwa uburyo bwa leta kujya mu nama nshingamateka ni uburyo bwa leta aho hose ni gake bishikari gasubira inyuma aho hose ni uburyo bwa leta bukoreshwa rero birababaje cyane mu gihe itegeko ryabayeho igashyirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu iba ryatwaye uburyo bwinshi birumvikana ariko ukarindira ko iryo bwirizwa ryotanga umusaruro ukabibura ikintu njyena niyumvira kibituma hari amategeko ashingwa ugasanga nta ngingo nkurikiza nako nkerekeza zigenda ziyaherekeje nibyo birumvikana natanga akarorero k'itegeko ryashinzwe mu Burundi ryashinzwe nimba ntiyenze n'umushikiranganji uburimye n'ubworozi itegeko rivuga ati ibitungwa byose bitegereza gutungirwa mu ngo iryo tegeko n'ukuri ni intara z'ikinara njyewe naragerageje kubaza ahantu mvuka nta gitungwa na kimwe kijya hanze kigiye hanze ndetse urabona biranazimbye gutumira inka mu rugo mu Burundi si ikintu cyoroshye uyihenze ukabura ugashyira igitumwa cyawe mu murimi wawe no kurinda bitomoye mu murimi wawe
Emile ntituri kuri ibyo by'ibitungwa reka tuvuge kuri ibi turiko turavuga by'iri tegeko
yego nariko reka ibyo mbe naribangiriye ko mbandanyira itegeko ndimo n'imiryango nk'uko abatari bake babivuze hari abategetsi batari bake usanga bafise abagore barenga umwe cye n'ukuri umutumire ntiyashyika aze kumbwira ikintu cyotuma umutegetsi ibyo bwirizwa byumufata nta kindi murakoze kuba mwamaye ijambo
ariko umutegetsi wese umunyagihugu mu bandi ku buryo tufatwa n'iryo tegeko
nakumva mu munyamakuru biragoye hari aho bishyika n'ibyo ariko abajeje kurishyira mu ngiro niho haba ikibazo cyane bahura n'intambamyi zikomeye rero ikibabaje gusuma mu bihugu biteye imbere mu bisanzwe iyo umukuru w'igihugu yashyize umukono ku ibwirizwa cyangwa itegeko haba hasigaye kuwogega rishyira mu ngiro rero iyo bimunaniye mu bihugu biteye imbere byemenyereye kubona kenshi ahita atanga imihoho agashyikiriza uwamuhaye ako kazi ati jyewe birananira ku neza y'igihugu urabe usubirize ubundi iyo bishobora ariko mu Burundi n'ukuri barafise ibibazo bikomeye abantu bajejwe gushyira mu ngiro amategeko aba yatewe umukono n'umukuru w'igihugu
egome urakoze Emile ibyiyumviro byanyu nk'umwe wese afise uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro byiwe radiyo y'Amerika batubwiye yuko umutumire Anatoli Ndayishimiye yabonetse Anatoli mwiriwe
Mwiriwe neza.
Ego me turabasabye imbabazi twagerageje kubarondera ariko ivyuma ntivyakunze nibaza yuko bigiye kumera neza.
Turabitsigiye.
Ego me reka tugaruke rero ku kibazo cacu nkuko twabivuze ubwa mbere ta y'Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemwo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi twakivuze ko ibitari bike hari n'abamaze kugira icyo bayivuga ko mwebwe nk'abaserukira abakenyezi muri Kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi mubivuga ku iki
twebwe muri Kafobe turabishima kubera yuko leta yari yahimirije kuva kera ngo abantu bubatse bidaciye mu mategeko biyandikishe kandi abatari bake bariyandikishije nk'aho dutumbereye nk'aho dukorera mu ntara ya Makamba barafashije imiryango amajana atandatu mu makomune abiri kugira ngo yiyandikishe. Ubu rero bagiye barabahimiriza ngo babandanye biyandikisha ni byiza kubera yuko bituma mu rugo ibintu bitungana, abantu bakabana bubahana bari kumwe nyene, umwe wese akumva yuko ari kumwe n'ubundi n'amategeko amukingiye. Hanyuma na cyane cyane abana nibo babaharonkera agahengwe gusumbya nabo bakuze.
Narekire
mvuge nti ikiringo cy'amezi abiri ni gito kubera yuko burya bisaba uburyo iyo bagomba kujya kwiyandikisha hariho amafaranga basabwa, naho yo bari make usanga bene abo oye bamwe bamwe bafite amikoro make. Hanyuma rero bigaheza bikaca bibagora ingene baronka ayo mahera. Hanyuma hariho n'ikindi kintuma mvuga ko ayo mezi abiri ari make ni uko burya usanga kugira ngo abantu baje kwandikwa bashyire hamwe uko babanza kuba babiganiriye bakabyumva kumwe. Hari aho rero bigorana yuko nk'umugabo yari yifitiye abagore batatu atanu umwe yanditse, urumva bose baba bashaka kwandikwa mugabo bica bigorana kubera amategeko amurekurira kwandikwa n'umwe. Urumva rero yuko icyo kiringo cy'amezi abiri numva umengo ni gito kugira ngo gifashe abantu bafite mwene izo ngorane kugira ngo bashobore kwiyandikisha.
Ego me twari twifuje no kuvugana na Terence Ntayiraje ariko ntituramuronka gushikungira aracyafatiriwe ni nabo mu bushyiranganje bwabo bajejwe no gushyira mu ngiro ayo mategeko. Kumbure bari kutubwira aho ivyo bikogwa n'ukuntu babitekanya kubikora. Ariko reka ndabagaruke ko muri abakenyezi twovuga yuko mu gihe byo ja mu ngiro mwoca mwiruhutsa kuko nimwe mwari mubangamiwe cyane n'iyo ngeso yo guharikwa.
Twiruhutsa gatoyi kuko urumva nk'umugabo yari afite abagore batatu ategerezwa guhitamo umwe, abo babiri nabo birabagoye baca baja he baba bande niho cahaba n'ikindi gituma uwo mugabo n'abo bana aba yarabyaranye n'abo bandi be n'abo bandi nyine yoheza akaguma abashigikira kugira bashobore gushikana abo bana mu bigero. Niho rero twoheza tukiruhutsa tubonye abana bose bafise ababyeyi bose kuko ubu uye ibintu bitubabaza cyane, urabona abana baguma ariko barayerera babura ubuhitayeho baha muri icyo gihe babishishikaye rwose. Abo bana boheza bakaba bafite ababyeyi bose bakareka kuba impfubyi kandi ababyeyi bakiriho. Icyo rero nicyo cyadufasha tukiruhutsa tubonye yuko twibaza yuko n'aba bana bari mu ibarabara boheza bakagabanuka.
Ego mereka twakire Eric kuri telefone ngira arafise ikibazo. Eric mwiriwe.
Wiriwe neza.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Ndi muri jere nikashimira Imana Eric.
Ego
rumwe kibazo cyanjye nabonye ngo itegeko ry'uko abantu bandikwa bose abubakanye.
Ego bandanye
jye mbona yuko bigoye gushyira mu ngiro kubera nta kuntu ushobora kubyandikisha kandi baka amahera menshi mu ikomine n'ubukene buhari. Awa murakoze cyari icyo.
Gome reka tugaruke kuri Anatoli Ndayishimiye. Uyo muntu asa n'ubashigikiye hari icyo mwunganira?
Ko mugabo jewe nguma ngira nti ko bo kwandikwa bose numva byoba ni byiza cyane gusa iki kiringo cy'amezi abiri nicyo mbona ari gito kuko nk'ibyo biza bidufasha ko itegeko riherutse gusohoka ryasohotse itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda mu 2016 janye n'ibyo gukingira umukenyezi ku mabi akoregwa ibyo hariho ingingo ya 24 ivuga yuko ababanye abubakanye batuba neza nk'uko amategeko abivuga bibujijwe. Iryo tegeko ribuza abantu guharika buza no kubana no gucikiza. Rero iyo ngingo numva umengo ije gushimangira ibibwirizwa, ariko rero boheza bakaraba ingene bafasha birareke mu ngiro, kubera nk'uko uwo mu Eric ahejeje kubivuga burya ubukene buriho mu gihugu. Urabona urupfu ruragwa n'uwarimye ntiyimbure, izuba rikaka n'ubyari bigeze hagati ntikere, hanyuma bakaraba ingene bogabanya ayo mahera n'ibyo bari 2000 bakagira nk'amajana 5 kugira ngo abantu bose bashobore kwiyandikisha.
Mwebwe muserukira abandi bakenyezi kw'ico kibazo, kenshi hari n'abatumwikomo ku bakenyezi kuko bavuga yuko bamwe bishora bakemera kurongorwa n'abagabo bafise abandi bagore. Muri hari ibikorwa by'ihimiriza ry'abagore bagenzi banyu kugira nabo nyene bifate bagumye ibanga ntibahurumbire kumbura aya matungo, hari ibikorwa nk'ibyo muri ko murakora muri Kafobe?
Ibikorwa nk'ibyo birakorwa, mbere tubihera mu association mu mashyirahamwe yacu ajejwe guteza imbere agateka k'umwigeme, hanyuma rero bagaheza bakaca bigisha abo bana b'abakobwa bakiri bato ingene bo kwifata n'ingene bo kwirinda kuza barigemura. Mugabo urwatsi yuko igikorwa cy'ukwigisha ari cy'ubuhozako, naho tuba turiko turabivuga ntihabura abacisha mu mbavu, kubera yuko burya ubukene ni bubi kandi n'ugusonza kurababaza. Hariho rero abantu binanira kwihangana bagaheza bakaca bacishamwo bakigemura, ubwo hariho itegeko ribibuza nabo nyene boheza bakigumya.
Ego me, murakoze. Turafise kandi sinzi umunsi kuri telefone, sinzi umunsi mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Je mpagaze mu Cibumbura.
Bo,
icyo nashaka gushikiriza.
Ego.
Nashaka kubaza uwo mudama rongo ibesha amajyabo Kafobe.
Ego.
Umukenyezi mu Burundi tuzi ko itegeko genera umugabo gutunga umugore umwe. Umugabo yaba amaze kuba afite bagore barenga umwe agasanga amasoko n'abandi bana, mu gihe iyo ngingo izo zitamunyura umwe akazohitunga umugore umwe, none abo bandi bagore bazoca badahehe, abo bana bazoca bandikwa kuri inda. Nashaka bamwe umutosi babaserekanije nk'ico bazoca bafasha abo bandi bagore.
Egome, ariko byari kuba byiza iyo turonka Terence hari mu bushikiranganyi bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko reka nawe tumuhakanya Anatoli, hari icyo kivuga ko
so icyo ndakivuga ko nuko nkuko nari nabivuze kare, abo bakenyezi bandi baba batatowe ngo babane n'uwo mugabo nabo nyine ntibocha, nuko nari nabivuze yuko batoca babata hotegekanywa ingene uwo mugabo aguma afasha abo bagore n'abo bana, kuko ibyo ari byo byose nabamuvuye ko nabamwamuka ko nabo nyine n'abana biyiwe, naho amategeko atamurekurira ko abandikisha bagaheza bakabatunga, kuko abo bana uwo mugore nabo nyine barafise uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cyabo nk'abandi bantu. Nibyo rero twibaza yuko no muri iryo tegeko ngira ngo boba barashizemo, iyo turonka abo bantu babyanditse kugira batubwire neza yuko icyo bagishizemo yodufasha.
Ego me, murakoze. Ikiganiro ni cyanyu. Turafise Inosa kuri telefone. Inosa mwiriwe. Inosa, ntitwumva neza. Ego me, mufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Ni icyumviro cy'urusengero kubera kuba yuko umugabo wese niwe yokera umugore w'umuhungu abagabo barafite ingeso yo kwitana abagore babiri babiri nko mu iyo ra cy'ikawa hariho ingeso zo kwitana abagore babiri babiri icyo cyumviro natwe tukaba tugishyigikiye bakaza barazana nk'umugore nk'umwe mu mategeko n'umugore umwe iyo ngeso bakayicuza kubera usanga mu miryango bicanishamo hakirirwa mu matati y'amatongo birirwa mu nduwe
egome nta kindi wongera ko
oya nta kindi wongera ko kubera iyo umugabo azanye nk'abagore babiri bama mu nduro mu matati y'amatongo mugabo yifise umugore umwe nta ngorane muri ubu baka neza mukabana neza cyane cyane icoma n'iyagawa keze abagabo bashaje bakenera abagore bari babiri icyo tegeko cya bikwiye gusohoka umugabo ntareze umugore umwe
egome icyo asa n'uwari yakivuze ko ariko reka nze ku kibazo cyabajijwe n'umunywanyi yatwandikiye kuri interineti yavuze ngo ni byiza ngo itegeko ngo ryoba ari ryiza kuko ngo n'abakobwa basigaye banka imisore ngo kubera ubukene ifise bagakunda abo batama bifitiye amahera anatori ndayishimiye ibi bintu uyu muntu yavuze yitwa Hakizimana Jean Marie hari icyo muvuga ko
Hakizimana Jean Marie ashobora kuba yarabibonye ni bimwe ariko ndavuga nti hariho abantu bigora kwigumira iyo bashonje cyangwa iyo bakenye iyo rero hari itegeko ribibutsa kandi rigashyirwa mu ngiro kuko hari aho tubona amategeko menshi meza muri iki gihugu cacu aba ariho mugabo kugeraje mu ngiro ugasanga nibyo bigorana ubu rero tugize Imana ayo mategeko akaja mu ngiro n'abo bantu rero boheza bakagerageza bagakurikiza ayo mategeko kuko ibyo nk'uko Inosa ahejeje kubivuga bitera amatasi haba mu ngo hanyuma n'uwo mwana w'umwigeme agiye gusambuza urugo rwa murundi yoheza akabireka kuko azi yuko hari amategeko akingiye urwo rugo hanyuma nawe nyine agaheza akamenya ingene yibeshaho kandi twebwe ku ruhare rw'iwacu tubandanye dukomeza inyigisho kugira ngo abana b'abakobwa bagumane indero kirundi bongere baze baramenya yuko icyo udashaka ko bakubwirira nawe ntukakigirira abandi
egome murakoze turafise kandi Bosco kuri telefone Bosco mwiriwe egome mugire icyo mushikirije
kuri ibyo kuvamo ibyo byari byiza
ego
gusa amatengo umuntu yagira nk'umuntu tuko turaba amadini amwe amwe atandukanye hari nk'abemera ko umuntu arwana abagore barenga umwe mbe bo byo bari baraba ndavuga nk'ababisilamu cyane cyane bikaze nkira bifite mu bahoze
egome ariko uwaserukiye ubushikiranganji ntitwashoboye kumuronka uno munsi kubera ibibazo bya telefone ariko sinzi ko Anatoli ndayishimiye hari icyo yo kwishyura
kubitanye nabo bayisilamu bagira abagore barenga umwe burya iyo itegeko riri mu gihugu rikurikizwa na bose nabo nyine nibaza yuko iyo bageze kuza kwandikisha abo bakenyezi bandikisha umwe kandi ibyo byose biguma ari ingorane kubera yuko niyo uwo mushinga ntahaba atakiriho usanga hari hindyane z'ingene bagabura amatungo rero nibaza yuko itegeko rimaze kuza ryo kubahirizwa na bose baba abo bayisilamu baba bakatolika baba abandi basenga mu yandi madini yose kuko burya iyo itegeko ryubahirijwe na bose niho riheza rikagira akamaro mu gihugu
egome nk'uko twabibabwiye hariho abanywanyi babandanye batwandikira ku rubuga ngurukana bumenyi Desire niyukuri avuga ati harabubatse batanditswe bibaniye neza gusumba abanditswe kuko batahura icyari cyo gushinga umuryango ngo ntiwubaka amategeko madame Anatoli ndayishimiye uyo mwo mubwiriki
Eko ni sita ko baba wili wakie neza wakundana. Mukabona aho mukundana itegeko rice rikongereza ingufu z'ubwo rukundo muba mufite biba siza. Kubera yuko iryo tegeko tujyabo babiri gusa cyane cyane iryo tegeko riza rikingira urubyaro rw'abo bantu. Nicyo gituma rero naho bo babubatse bakundana bose baba siza bakaja kuberekana neza bagiye rero bakiyandikisha kuko ni naho bica byerekana ko bakundana na bose uko bagira bati turabyemeye n'imbere y'amategeko.
Egome turiko tuganira ku itegeko ryasohotse riha ikiringo cy'amezi abiri abubatse ababana batanditswe mu mategeko ko bakwiye kubitunganya ataraho bazofatirwa ibihano. Umutumire ni Anatoli Ndayishimiye arongoye Kafobe nurunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi. Umutumire wa kabiri bisa nuko twa mubuze yari Ntahiraja Terence umwunganirizi w'umushyirangaji w'intwari hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu ni mu Burundi. Ni Turafise Jean Marie kuri telefone. Jean Marie mwiriwe.
Mire,
niko mwe jamari muhagaze he mwifuza gushiriza iki?
Yewe mutanga magaze muri komine ya Musaga. Ntaba nagomba guterera icyumviro. Iryo tegeko ry'abantu babana batubatse muri sanzi jambo nayo ko na bibiri itabishigikiye. Ngena no ibona nuko gusaba bana mu mutima bakaje kwiyandikisha mu komine. Hama bakagira no kubahana bo nyine ubwabo kubera icyambere na mbere huba ku mutima ubikunda. Hama bakagenda mu komine kugira babyemeze. Ibintu byo kubana badaciye mu makomine jembo nayo ko bitabereye. Bo bireka.
Egome.
Cyane cyacyumvire cyane.
Egome usa n'uwashyigikiye Anatoli Ndayishimiye sinzi ko ari cyo yo kubwira yisunze ibijanye n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana nk'uko bivuze.
Mu bisanzwe niba yagakurikije icyanditswe kubera umuntu mu bisanzwe abaho nyine agendera kuri Bibiliya murabizi kandi ibyo kurongora abagore benshi ibyo ntibirekuriwe nta naho Jesu ndabyemera na gato.
Yego me
sinzi nk'abantu ngaho ni kuri ntebeyi wanje.
Yego me ni icyumviro cyawe kandi kirubahirizwa. Anatoli Ndayishimiye hari icyo uwo munganira?
Eko nakomba nongere ko yuko nibaza ko iryo tegeko atari irihimiriza abafite abagore benshi kwandikisha umwe gusa ishobora kuba rihimiriza kandi umuntu afise umwe mugataramwandikisha imwe twita gucikiza kuko muri iryo tegeko nababwiye muri iryo bwirizwa ryo mu mwaka uheze mu ngingo ya 42 baravuga yuko umuntu acikize ashobora guhanishwa umunyororo w'amezi atatu kongera agatanga n'ihadabu ry'amaheri 100,000. Urumva ko yo kwirirwa aratanga ayo mafaranga yongera afungirwa ubusa kandi bibaniye mu mutekano urumva yoja kwiyandikisha hanyuma agaheza bakabana neza nk'uko nyene amategeko akabemera akongera kemera uwo mugore kwa uwo mugabo hanyuma n'abana bazobyara amategeko akabemera ko arabavuka kuri abo bantu babiri.
Ego mehmura kozereka batumirire gato amate hanyuma turabandanya ikiganiro.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ijwi ry'Amerika ababana batu batanditswe mu mategeko bahawe ikiringo cy'amezi abiri kugira batunganye ibyabo mu miryango yabo umutumire ni Anatoli ndayishimiye harongo ikafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi na Terence Ntahiraje tutashoboye kuronka akora mu bushyiranganje bwo bw'intwaro yo hagati mu gihugu turafite Kazungu kuri telefone Kazungu mwiriwe
Yewe neza.
Yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Yego turi mu Burundi hanyuma arese ibibazo bishika bibiri kimwe ndakibaza kimwe nari kukibaza umutumire yaserukiye leta nuko atashitse ngaho mugabo na ndashobora kukibaza hanyuma uwari ngaho akagira icyo akivuze ko nawe uko acumba. Kiri kimeze uko hariho aba hariho abantu bo mu kibano tuba tuzi aya yubatse n'abagore babiri ufate n'umugabo umwe yubatse n'abagore babiri abo bagore babiri hari uwa mbere bashobora kuba barashwanye bakahukana mugabo akahukana basitaniye abana hakaba n'uwa kabiri yazanye ariwe kesho usanga ariwe yitaho ko none amategeko azoba akingira uwazohitamwe muri abo babiri uwazohitamwe ati jewe ntikubana amategeko none ko azoba akingira uwazoba yahisemwo ko babana n'abo bana biwe abo bana b'uwo wa mbere bahukanye ntaco azobafasha ko azobafasha mu byo bagenerwa kuronswa byo kubarera aho ni mu butunzi boba bafise muri uwo muryango hanyuma ikibazo nacyo mbaza uwo mutumire ari ngaho mbega iyo murazwe ingene ingo n'imiryango byo mu Burundi byifasha uno munsi mubona iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rimaze kuza rikaja mu ngiro naho tubona n'ayandi mategeko ya yatowe n'inama nshingamateka nayo nyine amwamwe agasinywa ko n'umukuru w'igihugu tubona amwamwe ataraja mu ngiro none mubona iri rizogira ikintu kininiya ririfashije mu kuja mu ngiro kwaryo mubona eske rizoja mu ngiro ry'ikintu ririfashije na cyane cyane mu gateka k'umwana iyo murabye ingene uyu munsi ingo zimeze nico mbaza uyu musonte yari aho
begome murarangije
yego
yego mereka dusabe Anatoli ndayishimiye mu ishure Kazungu
yego Kazungu abajije ibibazo bikomeye ikibazo cya mbere ataba umugabo afite abagore babiri umwe akaba yaramu barahukanye hanyuma akazana uwundi bicoca bigenda guti ko niyahitamwo uwo wa kabiri kuri uwo wa mbere abana babyaranye rero namubwira yuko uwo mugore wa mbere nibaba bari barubatse biciye mu mategeko uwo mugore wa mbere niwagumya uwo mugore wa kabiri nawe araheza subiri wabo canke akaraba handa bararoye mugabo kuko nari nabivuze kare nuko muri iryo tegeko bogerageza bakaraba ingene uwo mugabo yofasha uwo mukenyezi n'abo bana kuko nabo nyene barafise uburenganzira bwo kubaho no kubaho neza uko baba bamwamuka ko nawe nyene ntiyobata mugabo uwa mbere niba bari barubakanye neza n'uwo bazogumana hanyuma rero mu gihe basoba bari babanye barubakanye mu mategeko urumvaho rero arafite uburenganzira bwo guhitamo uwo ashaka mugabo isari siza yuko yohitamo uwo kabiri ariko Jewe nkaguma saba yuko nabo bandi abo bana n'uwo mukenyezi boronka ingene babaho. Ucerekeye naho ico bofasha abana, ereka burya iyo umuntu afise abana benshi biraheza bikanamugora n'ingene abafasha bose. Mugabo ico dusaba nuko umuntu w'umugabo yoba yarabyaye abana yogerageza kubarera bose ku buryo bungana, naho yoba afise duke tukabo twa bose, kubera bose barafise uburenganzira bwo kubaho. Hanyuma yarabajije ikindi kibazo cya kabiri, yavuga ati none iryo tegeko ryo rizoza rifashe iki, babona n'ayandi mategeko ahora aba mugabo bikagorana ingene ajya mu ngiro. Ayo makenga na tindayasisi, kuko hariho amategeko menshi mu Burundi ubona meza afashe ibintu byinshi, mugabo mu kuyashyira mu ngiro bikagorana. Ko rero tutaronse uwo muntu w'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo atubarire icyo bategekanya, reka twizigire yuko izoja mu ngiro. Hanyuma rimaze kuja mu ngiro hoho koheza tukabona icyo rizanye cy'akarusho, kuko abantu bamaze kwandikwa, abacikije bakandika abo bagore babo, hanyuma haba hariko haraza intumbero nziza mu gihugu, abantu bagaheza bakamenya icyo basomera.
Yego, mu ruhande rwa Kafobe hari icyumviro mwa mufise mu tere ya leta mu bijanye n'ishyirwa mu ngiro canke mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko nko guhimiriza abakenyezi bagenzi banyu?
Twebwe twari dufise mu byo twishinze gukora muri uwo mwaka kwanza kwigisha rya tegeko nakubwira ryo mu 2016, uko iyo ngingo isohotse twe twibaza yuko ari ingingo iri kwifasha ngo iri tegeko rije mu ngiro, kuko ni itegeko ririmo n'ibyo bibuza guharika bikabuza kugira abagore benshi. Ariko twari twarindiriye yuko ababijejwe babanza kurishyira mu rurimi rw'Ikirundi kugira ngo tubone kuvuga mu rurimi twese twumva. Tukaba twibaza yuko abashira amategeko mu Kirundi boba bari mu kubiheza, natwe tukaca dufata rero icyo gikorwa cyo kwigisha iryo tegeko abantu kugira ngo umwe wese amenye icya uruhara rwiwe, icya arekuriwe n'itegeko n'icyo itegeko rimubuza. Hanyuma twebwe tuca twibaza yuko iryo tegeko rimaze kujya mu ngiro rica rituma bya bindi twahora tubona ingorane ziri mu rugo, abafatwa ku nguvu, abirukanwa, abana bamareko barayerera kubera ababyeyi batandukanye, tukaca twibaza yuko ibyo byose bizoheza bikagabanuka. Ariko rero ntituca tubyitega itegeko risohotse umunsi, ntituca tubyitega ejo, kuko ibintu byose urabona nk'ibi iye n'itegeko rije rituma abantu bahindura ingendo. Burya rero itegeko ikintu cyose kiza gituma umuntu ahindura ibyiyumviro rigenda buhoro buhoro bikagenda buke buke, tugaheza rero tukitega yuko byoduha icyizere cy'uko nko mu 2018 biba byatanguye kuba byiza gushika mu 2020, hanyuma bikagenda gutyo.
Egome, urakoze. Reka duhe akanya Juvenal nawe. Juvenal mwiriwe? Egome, mwifuza gushikiriza iki?
Imiryango yoza kwandikisha kugira ngo bamenye yuko babandikiye mu mategeko nk'abarongoranye batandikiye mu mategeko. We icyo nagomba gutekereza nagomba kuko uwo muryangaji atage ngomba nse aba uwo muri Kafobe abandani bahumiriza kubera ibyo ngorane nimubaze neho ko ugisanga kubera ahantu hagiye nk'ahantu merereye abana barahera ku bisi amashuri ugasanga barahera kandi nta kindi kibazo gihaye kibahereza baba bagomba kujya kuba ku bigo ndetse bagataka kibaka haranagera rero ibyo bigatuma rero ingorane mu miryango itaziguma yiyongera asaka ndababaje rero yuko ko bariko barakora kugira ngo nabo bana nabo babahirize kugira ngo abo bana nabo bajye kubaka ingo zitaraje hataraje kubituma ingo zitambuka ngo zitabise murakoze
abana uvuga ni abana b'abigeme baja kubagabo bubatse cyane
cyane cyane abana b'abigeme ndetse nyine usanga bajya nko kubaga bubatse kuko abandi abana bari mu rugero rumwe bubu naho usanga bahera ntibahuta birukiye bajya kurongera bo barongera kurongera amahera ku kumi bakabasha kubera abafashije amahera akwiye kugira ngo babatume mu muryango
ego meya kumvise reka twakire kandi Prudence arabishurira hamwe Prudence mwiriwe
yego mwiriwe neza
yego me Prudence mubwire icyo mushikirije namwe
yego nagira mbaze gatoya nko kubijyanye no kwandikwa akenshi bica bijyana no gukora nk'urubanza ko akenshi umuntu aravuga ati sino kwandikwa gutyo gusa ntakoze urubanza ngo abantu babibone kandi akenshi imiryango y'ino i Burundi akenshi irakenye nagira mbaze nuko tutaronsa abatumire bose nimba nta kintu cyakizweho cyo guhimiriza abantu kugira ngo kibafashe nko kubafasha kugira babyijukira ari benshi cyane baze babiburumbiye kugira ngo bibafashe muri ubwo bukene barimo kugira babyitabire ari benshi icyo ni cyo kibazo cyanjye cya mbere hama ikigira kabiri nagira mbaze nko mutumire ubu abakobwa ni benshi cyane abahungu ugasanga ni bake none iryo tegeko nirijyaho hari abakobwa bazohava babura abagabo bizagenda gute bobo bazoba babaye abandi murakoze
egome kuri iki kibazo nyine hari n'uwanditse avuga ko abagabo benshi bafunzwe abagabo benshi bafuye mu ntureka igihugu cyahitiyemo abakenyezi abakobwa nibo benshi iki kibazo reka Anatoli ndayishimiye agira icyo kivuze ko Anatoli mubanze mu ishure Juvenale hanyuma mutandukire Prudence
yego murakoze Juvenale numvise ko abazi ibibazo bikomeye ati uwo mpinga bakaho cyangwa abahungu ni bake tugereranije n'abakobwa birashoboka mbere no mu byandiko duhora tubona bijya bita ankete duhora tubona yuko abakobwa ari benshi ku bagabo ariko rero nagira imvuge nti abakobwa bose bahora bahereza kurongorwa nkuko n'abahungu bose badahora bahereza kurongora rero ntidushobora guharura ngo tuzogire ngo ngo umukobwa n'umuhungu ngo babiri babiri ntituzobishobora kuko sitwebwe dukontrola turi dutegeka ingene ibintu bigenda hariho rero abo abari benshi bazokwama ari benshi hanyuma bari bake nabo babe bake
ndetse n'amategeko y'igihugu ntabyemera bandanye
icyo rero nicyo cagituma turenga ku mategeko y'igihugu atubwira yuko umugabo umwe ku mugore umwe ngo ni kubera abo bakobwa babaye benshi so nkibaza yuko twebwe aho duhagaze ni uko umugabo agira umugore umwe hanyuma akamwandikisha imbere y'amategeko kugira ngo ashobore gukingira uwo mugore akingirwe n'amategeko umugabo akingirwe n'amategeko n'abana bazobamuka ko bakingirwe n'amategeko hanyuma Prudence nawe ati iyo banditswe bata bashaka kugira urubanza bimwe namye mvuga by'uguhindura ingendo ereka abantu bibogira imanza kandi babona badafite uburyo bwo kugira izo manza. Mugabo ugiye kwandikisha uwo mwari kumwe mumaranye n'imyaka n'imyaka, byari binakenewe yuko baca bagira izindi manza ngo bagire iminsi mikuru wo kwandikwa. Gikuru nuko bajya kwandikwa na kare ubu uye murabona yuko ubukene si buke. Hanyuma abo bigeme nyene naho bapfutse ngo ni bake, niko ni bake nizo ni benshi bambe gusugereranije n'abo bagabo. Abo rero ubuntu buguma ari ubuntu, ntiwoca wiyumvira ngo ko babaye benshi ngo reka tuzane abagore benshi. Hari ikintu nagomba mvuge kijyanye n'abo bana b'abigeme bavuga yuko baza baraja gusambuza ingo. Nibyo, barazisambuza kandi turabibona kandi ntitubishime. Mugabo n'abagabo tibera kandi saba marayika nibo baba novuga babakwega. Burya ni gake umwana w'umukobwa ari watangura kugenda agahanga umuntu w'umugabo angana nka se kugira ngo amusabe ayo mafaranga niyo aba yari akeneye. Ntawe turabibona. Kenshi n'abagabo babakwega aratangura akamwunguruza, akamugurira telefone, akamugurira ifanta, hanyuma buhoro buhoro. Nicyo gituma nagomba kuvuga ngo kugira ngo ibi byose bishoboke abantu b'abagabo bari bakwiye kubanza bagahindura ingendo bakubahiriza abo bana b'abakobwa bakabafata nk'uko ari ababo kujya bubahiriza ababo. Ntibagire ngo ujya n'uwa murundi umwana w'umukobwa wamubone ko ari nk'uwiwe hanyuma bareke kuzahara mukwega, kuko nibyo byose abagabo batabifisemo uruhara nta na kimwe coshoboka.
Reka ntaguciriyemwo, muri abakenyezi mufise abakobwa mu ngo zabo zanyu murambabarira mwavyaye, mufise imisore murambabarira mwavyaye, ariko naho nk'uko bivuzwe abagabo barafisemo uruhara, mbega abavyeyi bo baracafise umwanya wo kuvuga n'abana kugira ababereke iyo mitego iri imbere yabo?
Ngira no hapa niyishije ku ruhande rwanjye, ariko tugiye turaraba ubuzima bw'ubu usanga umwanya ari muto.
Munyarutse
ababyeyi bicarana n'abana ngo bayage, mugabo babigize umugambi uwo mwanya urashobora kuboneka.
Yego.
Hanyuma n'ikindi burya abana nk'ubu urabona umwanya munini bawumara ku mashuri, abagiye mu mashuri n'abareshejwe amashuri, abigisha, abayobozi nabo nyene boheza bagafasha kugira ngo baze baratanga izo nyigisho buhoro buhoro, twese tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo dushobore guhindura abantu twese tubeho neza.
Egome, murakoze Anatoli, ndayishimiye. Reka ndabashimire. Ninaha turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya muri Isanga ku bakenyezi. Turashimiye rero abagize uruhara muri ikiganiro, abagize icyo baterera umutumire, ndetse n'uwadufashije kushyira hamwe ikiganiro Inosa Kimenyi, ndetse namwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro. Turabahaye ikaze mu bindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Ibiganiro byacu birabandanye.